Hakumana.
Mbanje kubaramutsa mwege mwese mwahisemo kudukurikira ndaba nikaze makuru tugiye kubashikiriza kuno mutaga aza kwagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umuntu umwe yarakomeretse n'abandi batatu bahagarikwa n'igipolisi mu kaguma kabaye kuri wa gatandatu hagati y'abanywanyi bishengero by'abadivantiste aho ni mu ntara ya Bubanza. Abanyagihugu muri quartier Kigoma ni mu ntara ya Karusi batewe impungenge n'ubusuma bwibonekeza ku bwishi muri ako karere. Mu gipolisi bakamenyesha ko bariko bakorana n'abajeje intwaro kugira ngo batuze ubwo busuma. Mu gisata cy'inkino mu giserukira gihugu w'abatarenze imyaka 17 mu mpira w'amaguru mu bigeme urafata urugendo kuri Uwimana ugana mu gihugu cy'u Buganda aho witabiriye amahiganwa ya Sekafa. Murano makuru muraza gukurikira umumenyereza w'uwo mugwi ahamenyesha ko biteguriye neza izo nkino. Tubafitiye na bucana yandi mu ngaburo aho tuza kuyagira ku bijanye n'igitegwa cy'ikijumbu. Amakuru sayo gusa turafitiye na yandi idoni mu kanya isase eri akadogo ni wari mu buhinga bw'ivyuma ni musangwe kaze. Ndasubiye kubaramutsa ndabana ikaze muri ano makuru tugiye guhera mu gisata cy'umutekano. Umuntu umwe yaritavye Imana bane barakomereka bikomeye bakubiswe n'inkuba hari kuri wa gatandatu ku mugoroba mu Rugenge muri komine Mpanda igihe hari kwagwa imvura nyinshi. Abarongo b'umutumba Rugenge bakamenyesha ko bari abana bariko bategura mu rushengero kuri uwo mutumba. Mu gipolisi gikinga impanuka muri iyo ntara bagasaba ko ababishoboye boza barashira ivyuma bikinga inkuba arivyo bita paratonere mu Gifaransa, kandi ngo muri kino gihe bo kwirinda kujabuka inzuzi mu gihe ziba zuzuye mu ntumbero yo kwirinda nayo masanganya. Tukiri muri iyo ntara nyine ya Bubanza, umuntu umwe yarakomeretse bikomeye, batatu barafatwa n'igipolisi hari ku mutumba Kaguma nako muri Ntunga. Umuntu umwe yarakomeretse bikomeye, batanu barafatwa n'igipolisi mu Kaguma kaduse kuri wa gatandatu mu ishengero ry'abadivantiste ku mugongo muri komine n'intara ya Bubanza. Nkuko amakuru ava muri iryo shengero abivuga, ngo bari abadivantiste bemewe n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu bagomba gushikiriza ubarongoye, hanyuma abandi batemewe n'amategeko nabo baca baraza kugira ngo batane mu mitwe, hanyuma igipolisi gica kiraza kirabafata. Abarongo intwaro bakaba bahanura be nabo mu mashengero kubandanya bari hamwe kugira ngo bagwanye ako kajagari, nk'uko buramatari byo ntara y'Ubanza yamabishikirije mu nama zitandukanye akunze kugirisha. Tukivuga nyene amakuru ajanye n'umutekano, umutama yarazi ku izina rya Komendi Kuriyo wo ku mutumba mujigo muri komine Buyengero intara ya Rumonge yarishwe atewe grenade atashiwe nk'isazi 2 n'igice z'ijoro kuri wa gatandatu. Abakozi ubwo bwicanyi n'imvu zayo batumye ntibiramenyekana neza. Abantu babiri bakaba bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatohoza nk'uko komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge abivuga. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'amagara y'abantu. Abaganga bakorera mu ntara ya Gitega babinonosoye ngo ni bake cyane, ivyo bigatuma akazi katagenda neza. Ivyo babishikirije kuno wa gatandatu i Gitega ku munsi wahariwe amagara y'abantu mu ntara y'ubuvuzi ya Gitega. Urongoye urwego rw'abaganga ku rwego rw'igihugu akavuga ko bagiye hamwe izo ngorane bazozitorera umuti. Naho ku bijanye no gukorana n'abajejwe ubutungane ku bijanye no gufata ku nguvu abigeme n'abakenyezi, urongoye intara y'ubuvuzi ya Gitega asaba ko icyo gikorwa bukirekera ubutungane. Hari Gitega ni inkuru twarungikiwe na Artir Kavabushi.
Kuri uwo munsi wahariwe amagara y'abantu mu ntara y'ubuvuzi ya Gitega, uwirongoye vy'imfata kibanza yavuze ko abaganga b'abahinga ari 24 mu mavuriro ya leta n'abigenga, nayo abo bita aba médecins généralistes ni 62, abaforoma nabo amajana 740, abasinziriza nabo 10. Uyu muganga ashikiriza inkurikizi zijanye n'ubukene bw'abaganga.
Banakorera hariho insuffisance de personnel. Murumva cagira akazi kenshi. Murumva cagira surménage. Est-ce que muganga aracafise ya bonne santé? Est-ce que muganga dafise bonne santé? Qualité de prestation zica zigenda gute? Uno munsi ndagiye kwizamu mpereye ku wa mbere, uzoshikana kundi wa mbere. Nkora jour et nuit ngira après une semaine ukuntu nzoba meze.
Kuri ivyo muganga Sylvain Pierre arongoye urwego rw'abaganga mu Burundi ati bagiye hamwe ingorane zizohera.
Muri hamwe mwese ingorane nyinshi mwazitorera umuntu, ingorane zizazivuye ahandi nazo kubera yuko muba muri hamwe
murazirinde.
Unawe akora muri komine Mutaho asaba ko hoba gukorana n'abajeje ubutungane kubijanye no gufata ku nguvu abigeme n'abakenyezi.
Nashaka rero ndabasabe yaba baye makamwe surtout ya makamwe de violence sexuelle ikura abantu bafite ububasha bifuzo bishoboye surtout tukavugana entre aba police judiciaire n'aba magistrat.
Muganga Magogwa Jean Bosco arongoye intara y'ubuvuzi ya Gitega vyimfata kibanza abasaba gukora icyo bajejwe ibindi navyo babirekera ubutungane.
Wabaye viole ukamuzanira expertise médicale. Expertise médicale bisabwa nande na justice. Isabwa na justice wegira icujeje kare mu mategeko usabwa dare norm kabikora neza gatanga raporo hama bigeze muri justice aratangira kugita bumva ngo bigeze muri justice wari gihe ngo usanga we watanze raporo yuko umwana yabaye viole mubasanga umugabo wo kumufunga bamurekura.
Uwo munsi wahariwe amagara y'abantu mu ntara ya Gitega ukaba watunganijwe ku nshuro ya kabiri ku kivugo ngo baganga bo mu ntara y'ubuvuzi ya Gitega tubumwe ku neza y'abagwaye. Artur Kavabushi Gitega, Radio Isanganiro.
Artur Kavabushi tugukengurukire tuvenga mu ntara ya Gitega tukubitira ari mu ntara ya Ruyigi bamwe mu banyagihugu muri komine n'intara ya Ruyigi bararondera amakarata karanga muntu mu numero kuyandikisha mu matora ariko bamwe mu bahungutse barondera izo karata karanga muntu bavuga ko bataramenya aho bazo kuyandikishiriza ngo kuko batari ku mitumba bari basanzwe babako mu mugwi wigenga utegura amatora mu ntara ya Ruyigi bahanura abo bahungutse kuyandikisha aho bageze hose ngo kandi bazi batorere aho nyene Jean-Claude Shimirimana.
Bamwe mu banyagihugu twasanze ku biro vyandikiro ndangamuntu kuri komine Ruyigi mu ntara ya Ruyigi bigana kuri mikro ya radio Isanganiro imvo zituma barondera ikarata karanga muntu.
Naje kurondera gakaranga muntu iyo nahora mfise yarantakaranye kandi urabona nko mu minsi ya matora n'umuntu atari yandikisha kugira zoronke uburenganzira bwo gutora ajya ariko baramwandika barayimusaba kugira bamwandike.
Nari nsanzwe mfise karanga muntu hariho uho nifise ikidodo kimwe kibona ikindi nacyo kikaba cyarapfude ubu rero nanije kugira ngo bashobore kunshirira ko ikindi kidodo nyine bampiyibona neza na cyane cyane muri iki kirengo turiko turitegura iby'amatora umuntu nyine ategereza kwitunganya.
Nubwo ari mu baronkejwe ikarata karanga muntu uyu mukenyezi avuga ko yatsindaro imurehe muri komine Ruyigi kuva ahungutse mu mwaka uheze amenyesha ko atabonaho yo kuyandikishiriza.
Cyewe narahunze sanga abantu waye itongo kuburyo ntafise ihagarariro simenye ukuntu notora kandi ntagiraho nicaye naho ho nari kwiyandikishiriza kwari mu gisuru nkaba naranyazwe nocanza kwiyandikishiriza he.
Baraka Silvia nawe nyene n'umukenyezi yahungutse twasanze kurugiwe ku mutumba Ngarama muri komine Ruyigi twamubajije ko yarondeye ikarata karanga muntu.
Umugabo wanje ni wayifise mugaje ntaryo naro karanga muntu niko ndayirondera ku komine niri.
Jidune Chitegetse mustanteri wa komine Ruyigi amenyesha ko atamurindi wabarondera ikarata karanga muntu wiyongereye muri no misi akavuga ko yizeye ko abenshi mazo kuyandikisha bamaze kuzironka. Ndikumana Merikiade Alongo Sepi Ruyigi ahanura abahungutse bo baba batashikiye ku mitumba bari basanzwe babako ko bo kuyandikishiriza aho baba muri iki gihe amatora ageze bakazotoreraho nyene. Jean-Claude Nshimirimana mu Ruyigi, Radio Isanganiro.
Jean-Claude Shimirimana mu Ruyigi tugukengurukire ivyo bikaba biruko mu gihe gikorwa cyo kwandika abatari biyandikishije ngo bazo kwitabira amatora mu mwaka wa 2020 kizotangura kuri uwa mbere gushika ku munsi wa kane mu gihugu cyose nkuko byamenyeshejwe n'umugwi ujeje gutegura amatora CENI. Uwo mugwi ukabusaba abantu bose bari biyandikishije kuja mu bibanza bari biyandikishijemo kugira ngo barabe ko bari kuri izo ntonde uzoba afise akabazo akazoca akabaza uwo azoba kuri uwo azoba ari kuri ivyo biro vyitora.
Isanganiro
amakuru twabateguriye kuri radio Isanganiro arabandanya nkayibutsa ko mushobora kuyakurikira muciye kuri web3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage. Abanyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi na cane cane quartier ya Kigoma baratewe impungenge n'ubusuma bumaze imisi bwibonekeza muri yo quartier ibikunzo kwiba akabari amateleviziyo imido y'intebe n'ibindi bikoresho byo mu nzu. Mu gipolisi bakavuga ko bariko barakorana n'abajeje intwaro ngo kugira ngo abakuru ubwo bugizi bwa nabi bahagarikwe hariya ikaruzi Place Pascal Kararumi.
Imijangi ibiri yarabo mwole wa mazu, hachiwe ibitoboro vya kuinjira muunzu. Mwijoro jokuri wa gata tuvuchari kuru wa kane, mulikali tekigoma, yoku mugwa mkuru inhala ya Karus. Ahoni mugihe, mumhera zindwi heze, uomugui wa wasuma utarame nyekana, wabomoreye inzu, yumugiango umu polisi, ahomona kwa karele njene. Iyo migiango ikaba iyo ngereye kuyindi, yibge nkuko, mumheza vila heze, ahi Karus. Murugwa busuma, bukorwa hachiwe ibitoboro mazu, hamweni impango z'amazu ibwa ahanini imido y'intebe amatelevizyo n'ibikoresho bijana nka za DVD na za decodere amatelefone n'ibindi bikoresho by'agaciro abanyagihugu baba ahi Kigoma karitiye nshasha itunganijwe kijambere bidoga ko ubwo busuma bwo babuva kukubera ko baba mu kizime kubera ko iyo karitiye itagira amatara naho imaze imyaka 8 itunganijwe kijambere na leta mu gipolisi mu ntara baramenyesha ko bafatikanije n'abarongo yontara hamwe na komine Buhiga hafashwe ingingo n'uburyo bishobora gufasha kugira ngo hamenyekane uwo mugwi w'abasuma bafatwe hanyuma bahanwe tumenyeshe ko hari haciye umwaka umwe gusa ubusuma nk'ubwo nyene butujijwe mu gisagara cya Buhiga aho hari hamaze kwibwa imijyango irenga 200 ikarusi kararume Blaise Pascal ku bwa radio Isanganiro
Blaise Pascal kararumiye tugukengurukire amakuru tuyabandaniriza mu gisata cy'inkino umugisero kiragihugu w'abatarenze imyaka 17 mumpira wa maguru mu bigeme urafata indege kuri no w'Imana werekeza mu gihugu cy'u Buganda aho itabiriye amahiganwa ya Sekafa y'abatarenze imyaka 17 azotangura ku munsi w'ejo wa mbere Daniela Nibimenya umumenyereza w'umugiserukira gihugu amenyesha ko biteguriye neza izo nkino kandi ko bizeye kuzotahukana ibanza vya mbere tumukurikira
Kuri no w'Imana niho dufata urugendo tukarufata Samuel Djoro tugiye neza abakinyi bariteguye haba mu mutwe haba mu maguru hose baragize imyimenyerezo yose ishoboka nta ugwaye uwo wafise nka karato bamukubise ibyo nyavyo nibisanzwe biri mu rukino twitabiriye amahiganwa ya Sekafa y'ibihugu dusangiye imbibe n'ibindi bimwe biza birasaba tujanye n'umugwi w'abatarenza imyaka 17 ni n'irya mbere iyo higanwa ry'abatarenza imyaka 17 ribaye ko kare bakinisha abakuze ariyo baseniyero mumva
inyuma yaho bitagende neza mu gihugu cya Tanzania mu gutahukana ikibanza cya kane murano mahiganwa ku batarenza imyaka 17 yoyo mwiteguye gute
twiteguye bivanye n'ibyo twakuye hariya kuko ni rya mbere abana bari bahuriye hamwe sico kimwe n'abakuze ko bakuze babafise ibyo bazi gusumba aba bashasha duhera mu ntango tweho tubigisha bakina gute ibyo twongera ko tuvyongera ko bivanye n'ibyo bamaze kumenya
hari amakuru mu wamufise y'imigwi mugiye kuzohura nayo muri mu itsinda rimwe
amakuru turayafise cyambere cyo novuga dufise match 5 itariki 9 niho tuzokina tugahura na Uganda match ya mbere ya kabiri tuzohura na Tanzania ya gatatu duhure na Djibouti ya kane duhure na Kenya ya gatano duhure na Eritrea
abakunzi b'inkino mu Burundi ni iki kimubizeze
abakunzi b'inkino nuko natwe ntitwicaye twariteguye turagiye gukina badushigikire byose birashoboka turafite icyizere yego dushobora gushika kure
buracha bugacana yandi mungaburo
Amakuru twabateguriye kuri no w'Imana tuyarangirize kuri no gucana yandi mu ngaburo ibijumbu birimo ibintu byinshi nk'ivyunyunyu na sanganya ngaburo bishikirizwa na Jean Paul Wineza yakurikiranye ibijanye no gufungura kubwiwe ngo ibijumbu birafise sanganya ngaburo yo mu mugwi nako ifasha bifasha umwana kukura mu gihe akiri irigi bucana yandi y'ingaburo na Vestine Butoyi
Ikijumbu ni gifungwa kidasanzwe gitunze ibintu bitari bike bishobora kugirira kamaro ugifunguye muri byo gitunze Jean Paul Wineza atanga karorero kisukari na sanganya ngaburo yo mu mugwi wa A
kiratunze isukari cyo bita mu gifaransa les hydrates de carbone kisanzwe gitunze ibyo bita sanganya ngaburo mu mugwi wa A hama kandi gisanzwe gitunze sanganya ngaburo mu mugwi wa C kiratunze vitamine zitandukanye zo mu mugwi wa B B ya mbere bita mu gifaransa thiamine hamwe na B y'icenda ariyo bita acide folique ivyunyunyu na cane cane le cuivre hamwe na manganese kiratunze ibyo bita fibre vegetale alimentaire
bimwe mu by'ikijumbu gitunze bifasha umubiri w'umuntu Jean Paul Wineza avuga ko harimo kugabanya ibiro ugukomeza amagufa no kuvura indwara y'uruhumyi
nk'akarorero isukari isanzwe iri mu kijumbu irafasha cane mu gutanga ingufu les antioxydants biza gufasha kugabanya no kurinda indwara zishobora gufata umuntu dufatiye kuri yo sanganya ngabo mu gwa A irafasha kubona afite ingorane y'amaso isanganya ngabo mu gwa B bei chain irafasha na chane chane kumukinye zibu njenze kufunga ukungana wiwe abali munda kugirango ashwari kwile mare maneza
bamwe mu bari bakwiye gufungura ikijumbo ku rugero rushimishije n'abagwaye indwara y'igisukari ababyibusha umurengera abana n'abakenyezi bibungenze nk'uko bisigurwa na Jean Paul Wineza
abantu bafise mu byo umurengera ikijumbo rero nkiza cyane hama kandi ikijumbo kirongera kigafasha ku bantu bakunda gukora ibikorwa bibasaba gukoresha ingufu cyane na cyane cyane nk'abantu bagira ibikorwa byo kwiruka canke abantu baba baragwaye indwara ituma umubiri wabo ugira intege nke hama kandi ikijumbo cyakwiye gufungwa cyane abakenyezi bibungenze na chane chane yoye kujituma aba kinyezi bacho kuibaruka abana bafise amagara meza badafise ya angora ni tukavuga biita spina bifida
na iki jumbo kiri mgibi nubitali wiku mubiru keneye Jean Paul Wineza ya ronsi nyigisho zijanya nugufungura avuga katali vijiza kugifunguli misi yose ahanuraba nubose gufunguli iki jumbo kurugire rubereye ruli hagati iyi misi birini tatu kundwi
Vestine Butoyi tugukengurukire tumukengurukire na Jean Paul Wineza nonosoye bijanye no gufungura akaba ino ngaduce turangiriza amakuru twa bateguriye kuno mutaga ndabashimire mwe mwese mwari mu yateza biri ndabashimire nabagenzanje mu ruganda rwa radio isanganiro bafashije kuyegeranya uwundi ntoreka gushimira ni Elia Kadogo yatumye amajwi abashikira ndabasezerere ndabifuriza umunsi mwiza ariko nkabibutsa ko mukanye sase muca muwandanya mukurikira amakuru yanditse n'imyamakuru
Jean-Marie Vianney ngenda kumana.
Isanganiro.
Amakuru ashikirizwa n'imyamakuru.
Turabana mukije tubahani kaze murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru
ikinyamakuru iwacu kibaza iyo berekimasi misago yarengeye
berekimasi misago batazira cuma ngo ntawuzirengero giwe kuva ku munsi wa gatatu kwigenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa kane amakuru bagenzi bacu muri iwacu baronse avuga ko cuma yarasanzwe aba muri commune ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura akaba yatwawe akuye kwibarabara RN nimero 1 muri zone ya Kamenge n'abantu batazwi ayo makuru nyene iwacu ifise avuga ko uwo cuma yari munywanye w'umugambwe SNL wa Agatongwasa
mu mugambwe wiwe hamwe no mu muryango bakeka kugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ari uri inyuma y'iryo nyuruzwa nk'uko ico kinyamakuru kibandanya kivyandika aho basangiye umugambwe bo bavuga ko ari inyuruzwa ryateguwe umugambwe SNL usaba ko hoba amatohoza yokogwa n'inzego vuba Terence Manirambona umuvugizi w'uwo mugambwe yemeza ko barundeye hose barabura
ku ruhande rw'umugambwe uri ku butegetsi ubwo gwaruka rutunga urutoke rukomokamwo n'ansine nete mutoni ajeje gutanga amakuru mu mugambwe SNDD-FDD yamenyesheje bagenzi bacu muri iwacu ko uyo mugambwe atacu bivuga ko imbere yo kubarungika kubajijwe intwaro nayo mu gipolisi moyize nkuru nziza icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano ahamagarira umuryango w'uyo yabuzwe irengero kwitura igipolisi
itorokanizo ry'amakuru Net Press byandika kunama igira 10 y'abashinga amateka bari mu muryango w'ibihugu byo mu biyaga binini CIRGN yuguruwe ku munsi wa gatanu
Net Press yandika ko vyuguruwe n'umukuru w'igihugu Pyankuru nziza iryo torokanizo rigaruka ku ijambo ry'umukuru w'igihugu aho yagarutse ku bitero byakozwe ku Burundi kuva mu 2015 kandi ngo bigakogwa n'u Rwanda Net Press yibutsa kandi ko umugwi wa CIRGN washizweho kugira ngo usuzume neza ivyo birego vyo Burundi umugwi ukabugizwe n'abantu 17 harimo Murundi n'umunyarwanda
Net Press yandika kandi ko muri iryo jambo Perezida Pierre Nkurunziza yasabye uwo mugwi gukora neza akazi wahawe yanamenyesheje ko Burundi buzoguma bwubahiriza ingingo z'ukubahiriza amahoro n'umutekano mu karere u Rwanda rukaba gwamye guyamiriza ivyo gwagirizwa rukamenyesha ko rutazosubira kugira ico ruvuga kuri ivyo byagirije
Amakuru ashikirizwa n'imyamakuru.
abigisha hamwe n'abahanuzi b'indero ntibahuza kubijanye no gusubiza abigisha ku kazi nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru La Voix de l'Enseignant.
Nkuko biri muri ico kinyamakuru abahanuzi mu by'indero bo mu biro bijejwe gutunga nyigisho n'intonde z'ivyigwa mu gisata ca kabiri c'inyigisho shingiro rusangi n'indera bigisha barungitswe mu mashuri ari mu gihugu kugira ngo bakoreshe ibibazo bitanga ubushobozi bwo kubandanya amashuri. Bavuga ko abigisha batari bake batubahirije intambwe z'ivyo bibazo, ivyo navyo bikagira ingaruka mbi ku mwimbo w'abanyeshuri nkuko vyemezwa nabo bahanuzi.
Ico kinyamakuru candika kubijanye n'indero kirandika ico abigisha bavuga ko aho bamenyesha ku mwanya bahaye ico gikorwa udakwiye, ibitigiri birebire vy'abanyeshuri mu masomero n'ubumenyi buke butorohereza abanyeshuri gutahura vyose. Iyo nsiguro ntiyashoboye kunyura abo bahanuzi mu vy'indero nkuko tubandanya tubisoma mu kinyamakuru La Voix de l'Enseignant. Bo bagasaba abigisha kugira inguvu kugira ngo bamenyere ugo rutonde rushasha rw'inyigisho kuko ari ntabanduka.
Abunguruza abantu ku mapikipiki mu ntara ya Bujumbura baracatwara abantu barenga umwe nkuko vyandikwa n'itorokanizo ry'amakuru ABP.
Abo bunguruza abantu ku mapikipiki ngo ntibitabiriye akamo batewe n'utware igipolisi mu ntara. ABP candika ko ivyo vyibonekeza no kwibarabara rikuru rya Bujumbura Bugarama hamwe n'ibarabara rija mu Rushubi ku mugwa mukuru wa komini Sare. Deo Bigirimana arongoye igipolisi mu ntara ya Bujumbura yari yagabishije abunguruza abantu barenga umwe ku ipikipiki amenyesha ko iyo ngendo irimo zitera amasanganya ahitana ubuzima bw'abantu nk'uko ABP kibandanya kibimenyesha.
Aha niho turangirije amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mu ndwi dusozereye mwayashikirijwe na
Francine Ndeo kubwayo
afadikanije na Fidel D'Antoine Nsabimana. Naho butaha